Iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2018 muri studio y'indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose ku munsi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu. Ingwara y'amafyigo iri mu ngwara zisinzikaza abantu cyane kubera kenshi babimenya amazi yarenze inkombe. Muganga mu Burundi Sylvain Pierre Nzeyimana havuga ko ivyo bituma ukuvura amafyigo bitoroha. Ikindi kibazo ni ubukene bw'ibikoresho hamwe n'abahinga mu buvuzi bwayo. Ivyo bigatuma kandi abatari bake bahasiga ubuzima. Ibimenyetso vy'iyo ngwara murabimenyereye. Mbega umuntu yokora iki kugira abungabunge amagara y'amafyigo yiwe n'amagara yiwe muri rusange? Ni bimwe mu byo tugiye kugerageza kujya mu idonido na muganga Nzeyimana mu Burundi adufashe kuri kino kibazo. Namwe muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Nimero ndayisubiramwo 2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri isanga cyerekeye amagara y'abantu kuri uno munsi. Ikigo cy'igihugu kijejwe gukurikiranira hafi ingwara z'amafyigo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CKD kimenyesha ko ibice 10% by'abantu ku isi bagwara amafyigo. CKD ivuga kandi ko abantu imiliyoni n'imiliyoni bapfa ku isi buri mwaka kubera kubura uburyo bwo kwivuza ingwara z'amafyigo. Ibyo biremezwa n'abaganga mu Burundi bavuga ko iyo ngwara iri mu zisinzikaza cyane abantu kuko babimenya amazi yarenze inkombe. Muganga Sylvain Pierre Nzeyimana avuga ko ibyo bituma kandi amafyigo bitoroha kuyavura. Aremeza kandi ko mu Burundi benshi kubw'ubukene bw'ibikoresho n'abahinga mu buvuzi bw'amafyigo bahasiga ubuzima. Yamara muganga turaza kuganira nawe kubijanye n'ukuntu nico abantu bokora kugira ngo bagerageze gukingira amagara yabo, amagara y'amafyigo yabo, na bimwe mu byo bokora mu kwirinda kugwara amafyigo. Rero muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo. Turashobora kwakira ibibazo byanyu no kuri Facebook. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Nimero mushobora guhamagara ko ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramo, nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro mukabaza muganga ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. 4419931. Mbere yuko tuje mu kiganiro nyezina reka tubanze twumve inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yaganiriye muri make na Dr. Sylvain Pierre Nzeyimana kuri iki kibazo cy'amafyigo mbere yuko twakira muganga tukaja mu kiganiro nyezina.
Amafyigo ni bihimba bibiri biri mu mubiri. Abaganga basigura ko mu gihe akomeye neza ayungurura amaraso agasohora ibyunyunyu bidakenewe bimwe bimwe biciye mu mwanda mutoyi. Eka mbere akanasohora n'amazi arenze ko mu mubiri. Mu gihe rero amafyigo yatanguye kononekara ibyo ntaba akibikora neza. Muganga Sylvain Pierre Nzeyimana, umuhinga mu bijyanye no kuvura indwara y'amafyigo, aratubwira ibimenyetso by'umuntu ayagwaye.
Iyo amafyigo agwaye, ikintu cya mbere kiboneka nuko ibyo bicafu byateze gusohoka mu mwanda mutonyi bitaba bigisohotse, bigaca bituma umubiri udasubira kumererwa neza. Kigira kabiri, amazi yari mu mubiri arenze ko ntaheza nayo ngo asohoke. Muzoca mubona rero nk'umuntu afite indwara y'amafyigo atanguye kuvyimba, akavyimba amaguru, akavyimba mu maso, bamwe bakavyimba inda kubera yuko inda ica yuzuranamo amazi. Bamwe bikabagora ko bahema kuko umutima wabo wavyimvye canke amaha arimo amazi. Ivyo byose bikaba iyo amafyigo yananiwe atagishobora gukora akazi kayo.
Indwara zimwe zimwe ziri mu bishobora konona amafyigo. Muganga Sylvain Pierre atanga akarorero ko ku ndwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso hamwe n'indwara ziva ku mugera wa sida. Iyindi iza ku isonga ni igisukari, aho ibice 80% by'abagwaye amafyigo baba bayigendana. Eka n'abafata imiti kama muganga arabagabisha ko ishobora kubangamira amafyigo yabo. Uretse n'ivyo, muganga Sylvain Pierre Nzeyimana aravuga ko umuntu ashobora gufatwa n'iyo ngwara bukwi na bukwi bivuye ku ngwara ya malaria. Iyo nayo ikaba iri mu ngwara zigeramira abantu cyane mu gihugu.
Icyo ngomenya nuko umuntu wese agwaye malaria akwiye kumera amagabo kaje kwivuza kwa muganga akishigwa n'imenyetso, bamuhaye umuti akabona biranse kwa gufata kubera ko ayogwa canke akabona ntashobora kunywa amazi menshi ngo amafyigo yoguma akora neza, acaja kwa muganga kugira mutere iserumu. Bitagenze gutyo amafyigo aca asinzikara. Asinzikaye rero biragoye cyane kugira ngo umuntu ayavure, ariko arashobora kuyavura mugabo umurwayi araremba gose. Rero novuga nti umuntu wese agwaye malaria arashobora kurwara amafyigo nubwo yaba yivuje. Nico gituma n'abaganga ndabahamagarira kenshi kuguma akurikirana abagwaye malaria.
Abantu bose baba abana canke abakuze bashobora gufata kwa n'indwara y'amafyigo. Ariko rero muganga Sylvain Pierre Nzeyimana avuga ko abakenyezi bibungenze bari mu mugwa abantu ibangamira cyane.
Kubera yuko iyo umukenyezi yibungenze hari igihe aba impinduka mu mubiri, ivuduka ry'umurindi w'amaraso rikongerekana. Kandi rikongerekana gose ku buryo rimubera intambamyi yo kubaho mbere n'umwana afise mu mbanyi. Ntirigenda ritononya amafyigo. Kandi kenshi gose y'abagore bibungenze muramubona bavyimba amaguru, hari abavyimba amaguru kubera amafyigo agwaye batari kubera imbanyi. Nico gituma abagore bose bibungenze bobonana n'umuganga bagitwara imbanyi kandi akabakurikirana kugira ngo abone hakiri kare yuko umurindi w'amaraso uri kuraduga cyane canke amaguru avyimvye arondere neza arabe yuko amatari amafyigo agwaye. Nukuri abakenyezi bibungenze barakarigwa cyane n'ivyo bintu.
Aho ingwara y'amafyigo igoreye nuko nyene kuyigwara ashobora kuyimarana igihe atamusonga yumva.
Umuntu arashobora kugwara ingwara y'amafyigo imyaka 10, imyaka 20 agwaye ingwara y'amafyigo ukebuke amafyigo aguma yononekara ariko umuntu atanakimwe yumva. Akazogenda kuvyumva ryari? Arembye amaguru avyimvye akaba ariwe umbwira ati erega n'amafyigo yawe agwaye. Kana kanabibona kubera yuko no kumwana mutonyi ntabagisohoka. Agaca avuga ati kumbure amafyigo yanje aragwaye. Ingwara zimwe zibaza z'amafyigo zirahari, ari abantu usanga batanywa amazi menshi ugasanga baragize utuntu tutubuye mu mafyigo tukazibira aho umwanda mutonyi usohokana birababaza. Ariko abandi bafite ingwara zikaze z'amafyigo nukuri nta mugwa yizokumva kubwira ngo ndababara mu mafyigo nana kimwe bayumva ni ingwara itababaza.
Icyo bikoze uyu muganga w'umuhinga mu kuvura indwara y'amafyigo avuga ko ishobora kuvugwa igakira igihe umuntu yamufashe bukwi na bukwi kandi agacanyarukira kwa muganga. Ariko mu gihugu cy'u Burundi biracari ikibazo kubw'ubukene bw'ibikoresho hamwe n'ikena ry'abaganga. Nuwa amafyigo yamaze gusinzikara gose birashoboka ko ayasubirizwa n'imiburiburi akaronswa rimwe kuko rishobora kumufasha kugumana ubuzima nk'uko muganga Sylvain Pierre Nzeyimana abandanya abivuga. Ariko ingorane igaruka hahandi ko atabuhinga bwo kubikora buhari mu gihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Harakotse cyane mugenzi wacu Diane Ndonse kuri iyo nkuru ya dukoreye hakaganira na muganga Sylvain Pianze Imana. Ni nawe rero mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo tuje mu idonido y'ivyo twumvise bijanye n'iyi ngwara. Muganga Sylvain Pianze Imana numuhinga mu byo kuvura amafigo akabakorera ku bitaro Prince Jean Charles ibujumbura mu Burundi. Kaze neza mu kiganiro muri sanga muganga.
Ndabashimiye.
Murakoze cyane gose gufata kano kanya ko kuja mu idonido ku ngwara y'amafigo. Mwarakoze cyane kandi nuko mwaraganiriye na mugenzi wacu Diane Ndonse kugira ngo twumve incamake yavyo, ariko murakoze cyane kongera gufata kanya kuganira natwe.
Ndashimiye naje kubona ingwara y'amafigo mwarayitayeho mukayigira ikiganiro, kuko hariho iri mu ngwara abantu batamenya ko bafise kandi zonona bigashobora no gutuma ubuzima bwabo businzika. Nkwenda bashimiye kubona mwagize iki cyumviro cyo kwikarira icyo kibazo cy'amafigo.
Murakoze cyane. None nk'uko twabyumvise mu nkuru, ni kubera iki none amafigo atiyerekana cyane iyo umuntu ayagwaye atagira umusonga, ugasanga birafasha igihe kugira ngo arinde amenya ko ayagwaye? Ni kubera iki?
Ego me ni kuvuga ingwara ubundi zigenda zituma igihimba cyononekara buhoro buhoro, kenshi usanga zitababaza. Usanga zitababaza kubera yuko icyo gihimba usanga gifise uburyo bwo kubana uko bikora naho kiba kigwaye. Ugaheza rero usanga umuntu agwaye amafigo, ariko kubera yuko agenda nonekara buke buke, aho ndabivuze cyane cyane ku ngwara y'amafigo iza buke buke, iyo ngwara iza buke buke ntibabaza, kandi ugasanga imaze imyaka myinshi umuntu agahura yarembye kandi atabyarazi, ntibabaza kubera iza buke buke. Namwe murabizi iyo ufashe iyo umuntu afise ikintu amaranya iminsi myinshi aragira ibyaka kimenyera, akarondera mbere n'uburyo umubiri ukarondera uburyo bwo kugira ngo icyo kintu ukigwanye, ariko ugatebukananirwa. Ariko iyo ari ingwara ifashe bukwi na bukwi, novuga nti umugwa yasinzikana n'ingoga kandi agaheza akababara, mugabo naye handi ubwo ntamikino babara ntababara. Nje novuga rero ingwara ziza buke buke kenshi usanga zitababaza. Iyo gusa n'ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso idatuma haba ingwara y'amafigo cyangwa ingwara y'igisukari. Umuntu afite ingwara y'igisukari wanashaka ntababara, na namwe yumva ababara, mugabo ibihimba byo bimwe bimwe bikagenda bironekara. Muri ibyo bihimba rero harimo amafigo.
None ni nko ku rugero ruhe amafigo aba yononekaye atangura kumva yuko hari ikitagenda neza, bimara nk'ikiringo kingana gute kugira ngo atangure kumva nk'imisonga?
Ni ukuvuga nk'iyo umuntu afise ingwara y'amafigo agendana, kugira ngo amafigo yononekare biratwara imyaka, kenshi imyaka 15, imyaka 20, cyane cyane bigashika iyo umuntu adakurikiranwa. Kuko hari abantu benshi yumvise akomeye ataja kwa muganga ntagene kugira ngo bamupime barabe ko adafise ingwara y'igisukari cyangwa adafise ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Rero iyo umuntu afise ingwara imwe muri ikaguma yonona bukebuke birashobora gutwara imyaka 15 cyangwa 20, ariko biva ku bantu. Nk'umuntu yasinzikaye, hari n'abantu mu myaka 10 usanga amafigo yamerewe nabi. Rero ni ryari umuntu atangura kumva amerewe nabi? Niyo amafigo atagikora. Iyo asigaye akora, dufate nko ku rugero rwa 20%, niko no bivuga. Iyo asigaye akantu gatonye gusa kugira ngo ahagarara amafigo, niyo umuntu atangura kumva rero impinduka mu mubiri, akabona amaguru yavinze, agatangura ku umuvuduko w'umubiri w'amaraso ikaduga, ibipimo bikaja hejuru by'indwara y'igisukari, agatangura kunanirwa, akumva ibyo yahora ashoboye ntabyo agishoboye. Niho kenshi niyo haheze nk'imyaka 15-20.
Twumvise ko ikarira bose, abakiri bato n'abakuze, ikarira bande cyane cyane? Ni uruhe rugero rw'imyaka usanga umengera bakarira cyane, canke ikarira abakenyezi n'abagabo mu buryo buri kimwe?
Ego me kenshi ikunda gukarira abantu bafise imyaka yisumbuye bageze mu zabukuru. Kenshi kubera ko nyabantu ari busanga bafise ingorane z'amagara bamaranye iminsi myinshi, kenshi nababwiye n'indwara y'igisukari cyangwa indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, kenshi iyo ndwara yonona amafigo ikarira abantu bakuze. Nyamara ino muri Afurika iwacu, reka ni Buraya, hariho nuvuga indwara ziterwa n'imigera cyangwa ziterwa n'utumikobe n'imikobe. Izo ndwara ndagwakaro nk'iwacu malariya, iyo onyishobora malariya umuntu wese arashobora kuyandura, yaba umwana, yaba umugore, yaba umuntu akuze arashobora kuyandura. Rero iyo nkwaro yigwaye urashobora gusinzika amafigo arashobora gusinzikara ibyo navyo bishikirwa rewe wese ariko inkware yo n'amafigo gukebuke kenshi bishikira abantu bakuze abantu bageze mu za mukuru mbere no vuga nti batanguye gusaza kwera n'ibihimba haragira igihe bigasaza hanyuma rero urumva umuntu agacagira ingwara n'amafigo hambavu y'ivyo rero umugwi w'abakenyezi reka ndagushire ukwawo kubera abakenyezi kubera cyane cyane imbanyi barashobora kugira ingorane ziturutse ku mbanyi umugabo zigakarira amafigo ibyo ni ibintu twashira ukwabyo ndayahandi abakenyezi barashobora kurwara indwara y'igisukari n'abandi barashobora kurwara malariya barashobora kurwara indwara y'ivuduka ry'umuhindo w'amaraso cyangwa indwara iterwa n'umugera wa sida ariko abagore twashira ukwabo abakenyezi kubera imbanyi birazwi yuko imbanyi abagore bafite imbanyi bakarigwa cyane n'indwara y'amatsiko si bose ariko birashika
nabo nyene kumureteza kubagaruka ko cyane ariko tukibavuga ko gato ni kubera uwo muvuduka w'amaraso uba uwo murindi w'amaraso uba wabaye mwinshi mu mubiri wabo kubera uko kugira imbanyi canke ni kubera inguvu mu mubiri ziba ari nke ni kubera ikinone
ni kubera ibintu byinshi mbere novuga nti igituma abagore bakarigwa ni ingenda muvano yabyo ntiramenyekana neza ariko bimwe mu byo abashakashatsi babonye nuko iyo umukenyezi yibungenze haraba impinduka mu mubiri umubiri urahinduka uwo umubiri wewe uhindutse hariho ibihimba bikarigwa kurusha ibindi cyane cyane iyo umutima n'imitsi itwara amaraso umurindi w'amaraso ukaduga hanyuma amafigo agaca yononekara kubera iyo mbo hanyuma kandi mwabivuze iyo umugore yibungenze umubiri wiwe ntuba ufise inguvu nk'izo umuntu akibungenze ibyo birashobora kuba bibiri muri bimwe bituma muri uwo mwanya amafigo aca akarigwa gusumbya iyo umugore atibungenze ariko ibyo nibyo neza icyo biva ko abahinga baracarondera ntibaravuga ibituma by'ukuri bituma umugore afite inda akarigwa kurusha abandi mugabo ibyo biyumvira bisunze ibyo babonye basanga ari ibyo by'uko hari impinduka mu mubiri kubera imbanyi
murakoze cyane rwose radiyo ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine tuje ku mirongo dutangure tubaha karyo duhere ku witwa Bigirimana uraho neza Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
amahoro neza
amahoro cyane
kibazo cyane kiyumviye
cyane cyane nagomba kufata muganga ni cyane nabonye manitse kuri page ya Facebook ijyanye n'amafigo ego hanyuma rero nagomba kubaza muganga atubarire ibimenyetso byayo kuko turumva umuntu agenda agwara mu bwo umuntu amenye ikibitera ntamenye ibimenyetso byayo yobifata gute yobiterwa n'iyi
murakoze cyane Bigirimana muganga kuduga ku ijambo kuri iki kibazo cy'ibimenyetso
ego me ndabaramukije Bigirima
amahoro cyane muganga
ego me urumva Bigirimana mu bisanzwe indwara y'amasigo ibimenyetso biza iyo amasigo yagwaye amaze igihe kinini iyo amasigo yageze kure iyo indwara igitangura umurwayi nta na kimwe yumva nta na kimwe yumva mbere hari abantu bakunda kuvuga ngo urumva ngo ndacika umugongo ngo ndababara mu mugongo nta na n'umwe bihuriye n'amafigo ibyo bashobora gusanga ari uti umugongo rumubabaza kubera akazi akora kubera yuko atarimba inyerezo myinshi agira ariko indwara y'amafigo ubwayo igitangura nta na kimwe umuntu yumva rero iyo igeze kure ibimenyetso bya mbere ni ibihe nari nababwiye kare yuko amafigo ayungurura amaraso agasohora imicafu iri mu mubiri agasohora ibimwe birenga ko akongera agasohora n'amazi arenga ko mu mubiri ikintu cya mbere umugore acabona rero arabyimba amaguru akabona amaguru arabyimbye mbere ameze nk'ufyonda ku maguru akabona urutoki aho yafyonze yashize urutoki haracokeye icyo ni ikimenyetso kitabesha cyerekana yuko amafigo afite ingorane iyo ubonye uvyimbye amaguru rero uvyimbye amaguru ni ukuvuga yuko hari amazi yasigaye mu mubiri amafigo atashoboye gusohora hanyuma rero kandi umugore atabona yuko niyo agiye ku mwanda mutonyi arabona yuko adasohoka neza akabona asohoka make cyane amasohobe haza make cyane akabona ati mbega ibintu biri kandi yanyu y'amazi kandi akabona ntasohoka neza hanyuma rero mu nyuma ashobora kubyimba mu nda arashobora rero guca agira ibintu byo kuyogwa akumva arananiwe ibyo bindi bizoza mu nyuma ariko igimenyetso cambere mbere kitabesha nafye kwa muganga turabira ko nuko vyimba maguru iyo nyuma azinje maguru canke azinje mu maso canke afise amazi mu nda canke afise amazi mu maha canke umutima wavinje ucumva uti uyo muntu amasigo yose ayakora neza nico kimenyetso nuvuga bihambaye nk'uko umuntu yorabira ko naye handi ngo ari gitangura nana kimwe umuntu yumva arico gituma no hamagerera abantu kuja kwivuza bataragwara umwumva umengo urakomeye umuntu akivuga akomeye kugira basuzume barabe neza ko atangura ibirwaye bibagendana kumbure mu nyuma bizava kwegera kugwara amasigo
urakoze cyane muganga hari naho baba abantu bavuga yuko iyo ufise amaso afise icyatsi gitoto canke amaso asa naya tasukuye neza kiba ari kimenyetso byo nivyo
oya haja amaso ahishira haja amaso ahishira ni kimenyetso ahubwo cingwara igitigo nayo amasigo haja amaso ahishira na amasigo ntayimwo muzobona nk'umuntu agwaye ingwara y'igitigo ikimenyetso cya mbere amaso gusa no ku mubiri nk'abantu bari inzobe usanga basigaye bahishiye ugasanga umuntu asa n'umuhondo oya iyo ni indwara ikimenyetso ahubwo ni indwara y'igitigo nayo indwara y'amasigo ikimenyetso cya mbere novuga ni ikimenyetso cyo kubyimba
murakoze cyane
yego
reka tubandanye twakire n'uwitwa ndayishimiye turi kumwe ndayishimiye duzi ijwi tukumve neza
ego turabumva
ikibazo cyangwa icyumviro
no
ikibazo cyangwa icyumviro ku ngwara y'amafyigo ndakeka ndayishimiye atategereye neza cyangwa atari karakurikira reka tubandanye ku murongo na muganga ku bijyanye n'izo ngwara nyine twako turaganira tugarutse ku ngwara nk'iya malaria iyo bifise iyihe sano cyane cyane no ku mafyigo y'umuntu
ego ingwara ya malaria ikintu cya mbere itera muzoyibona umuntu agwaye malaria arabiha mu kanwa agaca agira akarezareza mu nyuma akavamo ayogwa hajya rero umuntu ayogwa aratakaza amazi menshi atakaza amazi menshi agaheza amafyigo yiwe ntasubire kuronka amaraso ayungurura ugasanga umuntu arabuze nagiye kumanda mutoni kubera yuko aguma ayogwa cyane uko kuyogwa rero umuntu agatakaza amazi biri mu bintu bya mbere muri malaria bituma amafyigo agwara hanyuma rero n'indwara ya malaria ubwayo kubera yuko indwara ya malaria itera amaraso ni ukuvuga burya izo bita globule rouge ziri mu bikoza amaraso izo globule rouge iyo zononekaye zituma rero zisambutse zizibira uturingoti turi mu mafyigo amafyigo agaca ziba niko navuga amafyigo agaca ziba kubera yuko ubwo globule rouge buri mu maraso buba bwaturitse bugaca bufatana bugaca buzibira uturingoti two mu mafyigo amafyigo agaca ziba ibyo nibyo bibiri bituma malaria ikarira amafyigo harimo uko amafyigo aziba hanyuma hakaba uko amafyigo abura icyo akora kubera yuko umuntu aba yatakaje amazi menshi aricyo gituma kwa muganga bashaka kumuha amaserumu menshi kugira ngo amafyigo yiwe asubire akore
none imiti ku bijyanye no kuvura imiti isanzwe iboneka ni imiti imeze ite niyo kunywa ni imiti ifata ikiringo kingana gute kugira ngo amafyigo asubire agaruke kumbure ku rugero rwaho umuntu ayo kumva ko afite amagara meza
egome ni ukuvuga mu kuvura amafyigo ikintu cya mbere ukora uvura indwara yatumye ayo mafyigo yononekara kubera kenshi amafyigo ntagwara ubwango ngo arwaye amafyigo ya kenshi bituruka ku kindi kintu amafyigo yama agwara ari nkurikije izindi ndwara rero ni ukuvura iyo ndwara yatumye amafyigo agwara kenshi rero izo ndwara ni izihe nababwiye indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso aho naho umurwayi atafata imiti ituma igipimo cy'umurindi w'amaraso bigabanuka hariho indwara y'igisukari umuntu ashafata imiti ituma igipimo cy'isukari kimanuka hariho imiti y'ibinini iyo imiti minini yasenzwe umuntu agaca afata imiti y'inshinge imwe bita insulin hanyuma hariho indwara iterwa n'umugera wa sida iyo ndwara iterwa n'umugera wa sida nayo irabangamira amafyigo rero iyo umuntu agenda n'umugera wa sida agwaye amafyigo birashoboka ko yivuye ku ndwara ubwayo umugera wa sida cyangwa ushobora kwibwiye ku miti umuntu afata iyo miti usanga ishobora kuba yoronda amasigo ucuraba rero cyabiteye akaba yicuvura hanyuma izindi ndwara ni nk'izo ndwara zituma abantu bayogwa cyangwa bakacibwamo aho ndavuga nk'indwara ya malaria niyo izo isonganganye iwacu mugabo hakaba n'izindi ndwara cyane cyane nko ku bana bakiri bato nk'iyo abana bakiri bato bagwaye ibintu byo kuyogwa no gucibwamo urahezi ukavuje cyatumye amasigo agwara yamara hari indwara nk'iyonyi zitera amasigo rimwe na rimwe ugasanga isigo niryo rigwaye umuntu arashobora kugira indwara itera amasigo buno nyine amasigo akaba ariyo yononekara ibyo rero ugize igipimo ugasanga niyo ndwara imiti irahari yo kuvura amasigo njye navuga nti ahanini ni kuvura icyatumye indwara icyatumye amasigo agwara ariko usanze ari amasigo yagwaye ubwayo aho naho urumva n'igipimo ugira ugapima urafata agapande k'isigo kagapima usanze isigo ryagwaye kubera ingorane yavuye mu isigo hariho n'imiti yo kugira ngo umuntu avure ayo masigo
none amafigo agwara icyarimwe iyo tangiye kugira ikibazo canke ni gice kimwe kigwara ugasanga n'ikindi kirafashwe bigenda gute
ego kenshi amafigo agwara icyarimwe ariko hari indwara z'amafigo usanga zitandukanye isigo imwe irindi rikayireka hariho nk'indwara ya kanseri harabaho kanseri y'isigo kandi iyo umuntu agize kanseri y'isigo kenshi akunda kugwara isigo rimwe ni gake cyane mbere amasigo abiri yose agwariye rimwe iyo ni indwara ya mbere indwara ya kabiri ishobora gutuma hagwara isigo rimwe gusa ni indwara y'utubuye tuba turi mu masigo harashika igihe nk'iyo umuntu atanywa amazi menshi umukoya wiwe uri mu masigo umera nk'ukara rwose mudabona nk'iyo umuntu agiye gusohoka akabona asohotse umukoyo ushaka gukara rwose uhishiye rwose hari igihe rero usanga hariho utuntu turi mu mukoyo iyo umuntu atanywa amazi menshi tuca dusigara muri misigo hagaca hakorwa utuntu tw'utubuye tumeze nk'utubuye by'ukuri ibyo rero kenshi bikunda gushikira isigo rimwe irindi ntirishikirwe nibyo navuga n'ahandi izindi ndwara zose z'amasigo zishikira amasigo yombi kandi agwariya rimwe
mu kanya muraza kutwiganira ku bijyanye no guha ifigo umuntu udusigurire uko biba byagenze n'ingene bishobora gufasha uwundi reka ariko tubanze tubandanye ku murongo twakira abandi turi kumwe na ngoboka uraho neza halo ngoboka amahoro neza
turamahoro
ngoboka ku kibazo cy'amafyigo cyiyumvire cyangwa ikibazo ufite ni kihe
uko kandi ngo ufata kovide mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu murenge wa Gashanda ubwima kandi abanza gushimira radiyo y'ijwi rya Amerika ibiganiro ikomeza kutugezaho mu kiganiro muri Ishanga n'iby'agaciro cyane
ego baza ikibazo ngoboka
ikibazo namubaza ese umuntu kuba yakwikorera imizigo myinshi akisuma imizigo myinshi buriya byatera amatsiko kuri we akaba yabasha kuyarwara ikindi kibazo ikindi kibazo namubaza buriya hari nk'igihe nk'umuntu nk'abantu barwaye nk'amatsiko wenda bakaba babibwira ko bashobora kunywa amazi menshi ku munsi wenda bakabasha kuba bakira wenda ayo mazi bayanyweye ubwo ngubwo nabyo byashobora kuba byamuvura
reka tubaze muganga
none ikindi kibazo
yego
ese nk'umwana uri hagati y'imyaka itanu kugera ku myaka icumi nawe yabasha kuba yarwara ayo masiko ubwo kino nshatse kuvuga akenshi njya numva bavuga ngo abantu bakuze bakabasha kwikorera imizigo iremereye bakunda kurwara amasiko cyangwa nk'abamotari bakora nko ku mwuga wa moto iyo badakurikiranye ngo banywe amazi neza cyangwa bafate ibindi bintu nabo bakabasha kuba bayarwara ubwo ni ikintu nshatse kubaza se nk'umwana wenda mutoya nawe iyo ndwara y'amasiko yabasha kumugeraho akabasha kuyarwara
ndakeka muganga yafashe ibibazo byawe urakoze cyane ngoboka urakoze
ndi ngoboka mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma
urakoze cyane umuganga duga ku ijambo kuri ibyo bibazo bitatu eti imizigo myinshi yashobora gutuma umuntu agwara amafyiko amazi menshi yofasha hati umwana nawe imyaka itanu gusha kuri icumi wo yoyigwara
yego ndashimiye ngoboka ku bibazo bagije kuko ni ibibazo abantu benshi bakunda kwiyumvira kandi ni ibibazo birashe rero ngoboka ndakureneshe kwikorera imizigo myinshi nibituma umuntu agwara amasigo. Ko amasigo nkuko nabwiye ni ibihimba biyungurura amasigo, ibirungu biyungurura amaraso bigatuma umucafu uri mu mubiri usohoka. Ibyo bihimba rero ahantu biherereye mu nda biherereye inyuma, inyuma hashira mu mugongo. Nicyo gituma kenshi iyo umuntu akita umugongo cyangwa abara mu mugongo ateza ngo amasigo agwaye, yamara si amasigo bagwaye. Kwikorera imizigo biratuma uruti rw'umugongo rubabara, cyangwa iyo wikoreye imizigo myinshi cyane ukabara mu ruti rw'umugongo. Rero hariho kandi n'imitsi usanga iri mu mugongo, ya mitsi hari igihe ishobora kubabara ukababara ukabara rwose ukibaza ngo amasigo nayo atari amasigo. Ndakuremesheje cyane, kwikorera ntibituma amasigo agira ingorane, ariko kwikorera imizigo myinshi bishobora gutuma imitsi yo mu mugongo igira ingorane, bishobora no gutuma uruti rw'umugongo rugira ingorane. Icyo rero nakwemesheje ko ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, kunywa amazi menshi birashobora gutuma amasigo akora neza. Yego cyane, ibyo ndabikwemereye. Mbere turahamagarira abantu barwaye amasigo cyangwa batayarwaye kunywa amazi menshi, kubera iyo unyweye amazi menshi amasigo araheza agakora neza. Nyamara iyo umuntu amaze gushika ku rwego rw'aho amasigo aba yarushe rwose, hari igihe tumubuza kunywa amazi menshi, kubera tuba tubona yuko anyweye amazi menshi kandi adasohoka neza ku mwanda mutoni, ayo mazi yo camugumamo agaca akomeza kubyimba. Rero ku muntu ataremba amasigo, kunywa amazi menshi birafasha kugira amasigo akore neza. Kandi ndahamagarira abantu bose, uwo ari we wese muramubona iyo abantu bariko nino iwacu muri Afurika ashushe, uzabona umuntu atembera n'icupa ry'amazi, abantu bagaca bibaza ngo ni ukwirata. Gutembera n'icupa ry'amazi kwirata, gutembera n'icupa ry'amazi ni byiza cyane. Ino iyo umuntu abonye atembera n'icupa ry'amazi bashaka ngo kumutwenga uriko bigira nk'umuzungu, ariko si byo. Gutembera n'icupa ry'amazi ni byiza cyane ko umuntu aguma anywa amazi, kubera ugumye unywa amazi menshi uca usohoka ku mwanda mutoni, ugasohoka cyane kandi amasigo agaca yungurura neza. Ndahamagarira abantu kunywa amazi akwiye, bishobotse bagatemberana icupa, kandi gutemberana icupa si ukwirata. Rero ngoboka kuri icyo kibazo, icyo nicyo, kunywa amazi menshi birafasha amasigo gukora neza. Ikibazo cya nyuma wavuze ngo mbega umwana mutoni w'imyaka nk'itanu gusa ku icumi arashobora kurwara amasigo? Yego, arashobora kurwara amasigo, arashobora kurwara amasigo n'ukuri. Mugabo si kenshi ariko barayagwara. Niyo umwana agwaye nka malariya cyangwa nk'iyo umwana agwaye indwara zituma acibwamo cyangwa akayogwa cyane agatakaza amazi menshi, amasigo arashobora guca asinzikara. Yego, ariko bino byo kuvuga ngo abamotari, kubera abamotari cyangwa abatakisi zero ngo barakarigwa ngo amasigo ngo kubera ngo akazi bakora, oya. Mugabo uruti rw'umugongo rwabo rurakarigwa, imitsi yo mu mugongo irakarigwa, mugabo ntaho bihuriye n'amasigo.
Murakoze cyane rwose. Yego, murakoze cyane. Reka twakire n'uwitwa Fidele, uraho neza?
Yego, muraho neza. Ni Amerika.
Turaho, turashimye.
Nje nitwa Rukungisha Fidele, ndi muri Kenya hitwa Kitengela. Nanjye nashaka kubaza uwo mudogiteri kuko numvise ibyo twari twita ko ari ibimenyetso izo zose z'umugongo yabihakanye. Nagira ngo icya mbere kuko njye sinari hafi n'akaradiyo ashobora kutubwira ibimenyetso bishobora kuranga umuntu uko arwaye amafyigo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo nkugira ngo mubaze ese ko duhora twumva bavuga ko umuntu warwaye amafyigo ku buryo amaze kororekara rwose ashobora kwiragiza ay'undi muntu, wenda bakayamukuramo umwe bagahita bamushyiraho yiwe umwe yononekaye cyane. Nagira mubaze ese nta ngaruka bitera byo ku uwo nguwo yakuyemo imwe agasigarana iyindi, cyangwa se ni buri muntu ushobora kuguheza ifyigo yiwe amafyigo yiwe, cyangwa navyo ni nka kujya kw'amaraso hari icyo baba bahuje? Murakoze.
Murakoze cyane Fidele ku kibazo cyawe cya mbere. Kumbure wosubira ukumviriza ikiganiro neza kuko yasiguye ibimenyetso ariko ashobora no kubandanya bisigura. Ariko muganga, nashaka tuce tugiraho nyene Fidele abajije ku bijyanye no gutanga igice cy'ifyigo ukagiha mugenzi wawe, hoba hari ingaruka, bigenda gute?
Egome, Fidele ndamushimiye ku kibazo abajije. Kibazo cy'uko umuntu mu bisanzwe uko Imana yaremye abantu yabaremanye amasigo abiri, nagamba ndabatangaza. Hari umuntu mugabo nubwo Imana yakiremanye amasigo abiri, hari umuntu ashobora kuvukana isigo rimwe ugasanga ni isanganya ryashyitse, ugasanga wewe uko Imana yamuremye afite isigo rimwe.
mwe nabantu bafite ikigo rimwe barabaho nk'abandi bose atangora aho rero twibaza ati ni ikigo rimwe yakora ego cyane ikigo rimwe yakora kandi yakwiye kugira ngo umuntu abeho gusa Imana yaduhaye abiye iryo rindi ni igihe iryo rindi izi ko ariko yabishatse ariko iryo rindi barashobora umuntu arashobora kuri uwundi uwundi akabaho kandi ubuzima bw'uwo asigaranye ikigo rimwe bukabandanya bugenda neza atangoranye n'imwe icyo gituma uzobona umuntu afite indwara y'amasigo akoroneka ya gose agatangura kugira bwa buryo bwo kuyungurura amaraso bukoreshwe n'imashini yitwa dialyse iyo umuntu agize dialyse haragera igihe abaganga bamubwira ati rero wowe nawe ugira dialyse ntuzokwama kuri dialyse hariho ubundi buryo bushobora kugufasha kugira ngo usubire kumera neza ntubandanye ugira dialyse rero tujya tumubwira ati irondere umuntu mu muryango dupime turabe dupime amaraso turabe ko muhuje hanyuma nka kujya Fidele yatanze akarorero k'amaraso kugira umuntu ashobora gutanga amaraso murashobora gusanga hari umuntu mu muryango usanga muhuje umugwi w'amaraso muhuje hariho n'ibipimo bindi tugira kugira turabe yuko muhuje ibyangombwa ibyo biri mu maraso kugira ngo uwo muntu acaguha isigo ibyo rero birakunda umuntu agahabwa isigo kandi atankurikize n'imwe kuri uwo aritanze hanyuma n'uwo arironse agasubira kugira ubuzima bumeze neza ariko rero hari imiti ataguma afata kugira ngo iryo sigo aronse nirice umubiri ntuce ubona yuko atari isigo ryiwe ngo rice riwusambura aca afata rero imiti ituma iryo sigo rimererwa neza hanyuma rero yavuze ati mbega hari ibintu ntiyakujya ko amaraso nubwo ntiyakujya ko amaraso umuntu muvukana cyangwa umufite icyo musangiye mu muryango arashobora kuguha isigo ariko birashobora no gushika ugahura n'umuntu ataca mupfana ugasanganya n'umuzungu nawe uri umwirabure cyangwa n'umushinwa nawe uri umuzungu cyangwa ugasanga mugabo murahuje arashobora kuguha isigo ibyo nabyo hari ibipimo biteye imbere umuntu agira kugira abone abantu bashobora guhuza amaraso bashobora guhuza n'ibihimba kandi ugasanga nta n'icyo bapfana mbere nicyo gituma nko mu bihugu biteye imbere bagira urutonde bayita liste de transplantation ni urutonde rw'abantu barindiriye liste d'attente abantu baba barindiriye kuzohabwa amasigo bayahawe n'abandi bantu bafite icyo bapfana cyangwa icyo bapfana rero nubwo nti amasigo ni abiri nibyo mugabo rimwe rirakora kandi ubushakashatsi bwerekanye yuko utanga isigo rimwe ugasigarana irindi atangorane ubwira kandi n'uwo arironse acagira amagara meza akabaho kuko biba bafite amasigo abiri
murakoze cyane rwose tugire kuri aho nyine tuganire ku bijyanye n'ubuhinga bwa dialyse bwo kuyungurura amaraso kugira ngo bufashe amafyigo aba yasinzikaye cyane nk'uko mwabivuze dusigurire ubwo buhinga bamwe baramaze kubwumva abandi ntibaragumva abandi ntibabutegera neza bukora bute dialyse ibyo bita dialyse
dialyse n'uburyo by'ukuri bwo gufasha kuyungurura amaraso no gusohora imicafu biri mu mubiri iyo amafyigo yagwaye atagishobora kubikora rero ubwo buryo busaba iki busaba imashini hari imashini umurwayi tumucomeka ko tumushyize kuri iyo mashini amaraso y'umurwayi akava mu murwayi agaca muri iyo mashini akayungururwa agaca asubizwa umurwayi ibyo rero niyo umuntu afite ingorane y'amasigo amasigo yabonekaye rwose umuntu abwirwa kugira izo dialyse gatatu ku ndwi umuntu imwe agenda gatatu akagira n'imiburiburi amasaha ane uko agiye kwa muganga agaca agira amasaha ane amaraso yiwe aca muri icyo cyuma kigahita kikayayungurura kigaca kiyamusubiza ni uburyo rero bwo kuyungurura amaraso bufasha nk'iyo rero umuntu afite ingorane y'amasigo ibyo bukwi na bukwi aragira iyo dialyse gushyika amasigo yiwe akire kubera nk'iyo umuntu arwaye malariya atagishobora amasigo yo gukora tuca tumubwira iyo dialyse mugabo tukayigira gushyika amasigo yiwe akire iyo malariya ikize amasigo agakira ugaca dialyse tuyihagarika kubera amasigo yiwe yamaze gukira rero ni uko ni icyuma mwumve ko ari icyuma kiyungurura amaraso y'umuntu iyo mu kibanza cy'amasigo
murakoze cyane rwose kumbure ibindi bibazo biragaruka kuri ubwo buhinga bwa dialyse reka twakire witwa sengire uramtunga sengayire uraho
muraho
yego
ni sengayire ndi Kigali mu Rwanda hano igikondo ndashimira umutumirwa cyane rwose ku kiganiro tugejejeho bitumye dusobanukirwa kuri iyo ndwara y'amasigo Ngeza ku byinshi nakubaza ajya rifuga ariko nasanga nk'iki yumviro igitekerezo kwiye ndwara. Mhm. Kubyo namaze kumva.
Mhm.
Kuko ubundi bajya bakimugani mu buryo ngo kwirinda biruta kwivuza kandi amagara arasesekara ntayorwa. Buriya aho kugira ngo umuntu ajye kwivuza yatega amatwi ahubwo akumva ibintu by'inama yatugiriye by'uburyo twakwirinda, umuntu akaba yanywa ayo mazi mbere y'uko ayumva yafatwa ahubwo ku murwego wo kwirinda akaba yanywa ayo mazi n'ibindi bintu yajya avuga byo kwirinda twateze amatwi twabyumvishe. Ariko noneho nkaba nasaba ko umuntu wese urimo wumva radiyo y'u Rwanda Amerika yaba tayari akaba yajya kwisuzumisha akamenya uko ahagaze, kuko wumva ko iyo ndwara igaragara hashize imyaka myinshi nka 2025, ubwo ronge numva umuntu yajya yisuzumisha ahubwo akamenya uko ahagaze, akamenya niba ari muzima izo ndwara z'amasigo n'imivuduko y'amaraso akaba azi ko niba niba nta kibazo afite mu mubiri.
Umuhurira
abantu bari kumva kino kiganiro bari kukinihurira harimo uwitwa Adrien na Diodore na Diane bakora muri Top Tech, ndabakunda cyane. Barizi ntabwo kino kiganiro ntabwo cyagira kikara gikunda cyane.
Urakoze cyane, wagishikirije icyumviro cyiza cyane Nsengayire. Muganga yari yavuze bimwe mu byo umuntu yakora, ariko reka twongere tumubaze. Muganga, duheze indi mpanuro z'ibyo umuntu yakora, ibyo umuntu yafungura kumbere kwinonora imitsi, ntitubizi neza, ariko ikindi kintu umuntu yakora kugira ngo abungabunga amagara y'amafitigo yiwe ni iki?
Egome, ni kuvuga kugira ngo amafitigo umuntu ntayagware cyangwa kugira ngo ashobore kubungabunga amafitigo yiwe, icya mbere iyo umuntu afise mu muryango wiwe umuntu yagize ingorane y'amafitigo cyangwa umuntu afise indwara y'igisukari cyangwa abafise mu babyeyi biwe cyangwa mu bavukana abantu bafite indwara y'igisukari cyangwa indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, abwirizwa kumera amagabo akama agenda kwivuza kugira ngo ararise yuko izo ndwara atazagwara. Nubwo biba akomeye, umuntu akivuga akomeye nk'uko yabivuze, kwirinda indwara isumba kuyivura nk'uko Sengayire yarabivuze. Ikigira kabiri, iyo umuntu abona afise ibiro byinshi birenze, kuko kubyibuha cyane biri muri bimwe bituma amafitigo yononekara, kubyibuha cyane ibyo ni nabyo yagiye kare, ariko kubyibuha cyane nacyo cyari ikivugo cy'umunsi wahariwe amafitigo mu mwaka wahera, umwaka w'2017, yari indwara y'amafitigo n'ubunini burenze. Abantu bafite ubunini burenze barakarigwa cyane n'indwara y'amafitigo. Rero nk'iyo umuntu abona afite ibiro byinshi yogerageza kubigabanya, hanyuma abonye ibingoyi akigira abaganga bakamufasha. Ibyo ni bihambaye. Hanyuma izindi mpanuro kuyifungurwa wanashaka mpanuro nyinshi umuntu yatanga, umuntu afungura ibyo afise, kandi mu bisanzwe ifungurwa ibyo ari byo byose ziramera neza umubiri, ariko ivyamwa, imboga birazi yuko ari ibintu birimwo ibyunyunyu bishobora gufasha umubiri gukora neza. Ariko ikintu nashaka guhamagarira abantu nyabona, ikintu cyitwa gufata imiti niyo wacu muri Afrika, mu Burundi, kumbe no mu Rwanda nabyo nzi, abantu baragenda kuri farumasi akagura imiti atayandikiwe n'umuganga. Ibyo ni ukuri, ni bibi cyane, ni bibi. Nashaka gukangurira abantu gufata imiti ubwanjye na mbere bikenewe, hanyuma ubwa kabiri ugafata imiti wandikiwe n'umuganga, kubera yuko azi inkurikizi z'uyu muti n'uwundi, ukareka gufata imiti ya magendo. Ahanini ndetse no kuvuga icyo umuntu afungura naho nashimikira ku miti gusa. Imiti, hari n'abantu bafata imiti y'ikirundi, imiti y'ikirundi cyangwa imiti y'ikinyarwanda ku banyarwanda, imiti ivura wanashaka iravura, kuko hari ubuhinga kama bw'abasoko bwo kuvura, kandi ibyo turabibashimira, kandi turazina byisunga no mu kuvura na twebwe mu buvuzi bw'abazungu niko navuga. Ariko hariho imiti usanga urugero rwayo rugoye kumenya, ugasanga umuntu ayifashe irashobora kumugirira nabi. Rero nubwo imiti kama ivura, nashaka guhamagarira abantu kugerageza gufata imiti bandikiwe n'umuganga, kuko urashobora kugenda ku muntu azi kuvuza imiti kama, mugabo ugasanga iyo miti kama yononye amafitigo. Twabibonye umuntu akaja kurongera umuti w'igikigu bakamuha ibintu anywa bikonona amafitigo, umuntu akaja kurondera umuti
ingwara yica nkiriya ba umuha ari umutikama ukonana amasigo umuntu akafata imiti yanditswe na muganga n'ibintu bikomeye gore kandi umuntu agafata umuti ubikenewe umuntu akareka guma afata imiti ayifata ucyonye kujya ugena muri farmasi none ndimo ndabara hanye ngo umuti ugasanga ari imiti ishobora kubona amasigo ndabakararo gasanzwe abantu benshi barazi umuti witwa diclofenac diclofenac iyo umuntu yababaye afata diclofenac ubabare bukagabanuka ego ni byiza abantu benshi barazi umuti witwa ibuprofen ibuprofen abantu benshi barawufata mbere n'abantu bawufata mbere batandukanye batawandikiwe n'umuganga iyo miti ibiri irashobora kubonana amasigo akononekara ku buryo atabagikora umuntu akagira dialyse umuntu akagira dialyse kandi amasigo atagikora yononywe n'imiti mwumva kandi imiti isanzwe diclofenac umuti abantu bamenyereye kuba bafata cyangwa ibuprofen umuti abantu bamenyereye kuba bafata
iyo miti ibiri imiti ibiri muganga ni imiti numva ari imiti kenshi bafata kubera baba bamenetse umutwe
si bamenetse umutwe cyangwa bababara umuntu akabyuka ababara akavuga ati ndamenetse umutwe cyangwa ababara ahantu agaca afata diclofenac kandi birahera ububabare burahera ariko ugasanga umuntu bawufata akiri wariyumvira kandi ntamenye inkurikizo z'uwo muti rero niyo nahamagariye abantu ko boza baragira baramera amagabo iyo bageze gufata imiti bagafata imiti bandikiwe n'umuganga hanyuma rero hariho impanuro rusange ku ndwara zose zimara umwanya muremure zo bita maladi kronike impanuro rusange ni kugira imyimenyerezo ni byiza kugira imyimenyerezo kubera umubiri urahita ukamererwa neza kandi imyimenyerezo irafasha kugira ngo igipimo cy'isukari mu maraso ntikiduge umurindi w'amaraso ntuduge hanyuma kurya indyo zitarimo isukari nyinshi kujya indya zitarimo amavuta menshi kujya indya zitarimo umunyu mwinshi kujya indya zirimo ivyamwa vyinshi n'imboga nyinshi izo ni impanuro muri rusange hanyuma cyane cyane ku ndwara y'amastigo kunywa amazi umuntu akanywa amazi akayanywa n'uvuga nti akayanywa nk'umuti umuntu akamanywa amazi akavuga uti ibyo byose nk'iri iwacu kubera izuba rya gatanu umuntu akabira icyuya ukategereza kunywa nk'ilitiro zibiri z'amazi ku munsi cyangwa akarenza akagira zibiri n'igice kugira ngo amasigo yakore neza
murakoze cyane rwose reka twakire na nimubona amahoro neza nimubona ndabwiwe ko nimubona yatakiri ku murongo twakire zeno uraho
ego ndakomeye nimpare namwe
ego kabisa turaho
aho imana ishimwe jewe nariko ndumviriza icyo kiganiro kijyanye n'amasigo kuko amasigo ni ikibazo kibangamiye la sante publique mu Burundi mbere no ku isi yose muganga aratubwiye ikintu kijyanye n'imiti umuntu afata igaheza ikonona amasigo nagomba mbaze ikibazo cya mbere yuko ko imiti nayo nyene ari ngombwa ku buzima bwa misi yose kandi niyo tujya kwa muganga batubwira ko imiti myinshi yonona igitigu eske nta mwaye iriho ishobora kwatene donc kugabanya izo ngaruka mbi ku muntu yafashe imiti myinshi
urabaza icyo umuntu yokora yamaze gufata imiti myinshi
ego nta kintu kiriho umuntu yoshobora gukora kugira ngo izo ngaruka mbi zivuye kugufata imiti iruhisha amasigo mbere washaka n'igitigu kugira izo ngaruka ziheze zigabanuke
reka tumubaze muganga kumbure
hanyuma ikibazo kigira kabiri nacyo nagomba kubaza mbega umuntu amenye ibimenyetso byerekana umuntu afise indwara y'amasigo niyihe ko na cyane cyane muganga yatubwiye yuko abantu bigorana kubavura indwara y'amasigo kubera bajya kwivuza batevye nibihe bimenyetso twamenyera ko umuntu ko afise indwara y'amasigo
yagira bitanga muganga yagira atanga ibimenyetso cyane cyane ku kubyimba amaguru yatanze ibimenyetso bimwe bimwe kumbure urashobora gusubira inyuma ukaja ku rubuga rwacu ugasubira mu kiganiro mu ntango no hagati na hagati yagira bisigura ariko tugarukiye muganga kuri icyo kibazo c'ingaruka z'imiti umuntu aba yafashe no kugabanya ingaruka zayo kibazo cyazo
Egome. Ibibaza abagije nibibazo birashe gose. Mugabo umuhundire Oriane ndasubiye nibutse no kwari kwa twumbinja ibimenyetso by'indwara y'amafigo. Kubera ari abakigarutse ko kugira ngo ntibagumane amadidane. Ni ukuvuga ibimenyetso by'indwara y'amafigo mu by'ukuri indwara y'amafigo umuntu atararemba nta kimenyetso na kimwe aba afise. Ni indwara itababaza. Kandi nuko nabwiye ni indwara usanga kenshi ngo itegwa n'izindi indwara zikaza mbere byonona amasigo akagwara ari uko yari inkurikizo z'izindi ndwara. Umuntu nta nahantu ababara, ni ukwira nahantu ababara ubona umuntu ameze neza atangorane, hanyuma bakaca bagira ibipimo by'amasigo kubera agiye kwa muganga gutyo bagasanga byaduze baca mbwira turarwaye amasigo rero umuntu aza kumva impinduka mu mubiri ni indwara igeze kure amasigo atagikora neza asigaye adasohora umwanda mutonyi neza agatangura kuvimba amaguru. Icyo kimenyetso cyo kuvimba amaguru cyangwa kuvimba mu maso cyangwa kuvimba umutima n'umutima uravimba kubera yuko amasigo aba yarwaye cyangwa kugira amazi mu mahaha n'ibimenyetso ariko amazi mu mahaha kenshi umuntu ayabona ari uko agize ibipimo. Ariko ikimenyetso cya mbere umuntu ashobora kubona cya mbere ni ukuvimba amaguru. Icyo ari cyo mugumana nanjye ibindi bimenyetso byose n'ibimenyetso bishobora kuba ni indwara zose kandi ugasanga bitewe n'andi ndwara igitangura ahantu hacu umuntu yumva. Rero ku kibazo yabagije cyerekeye gufata umuntu yafashe imiti myinshi igasindikaza amasigo umuntu yobigenza gute, gufata imiti myinshi cyangwa gufata imiti y'umurengera ni imwe bita mu cyongereza overdose. Umuntu ashobora gufata ikintu akarenza igipimo akarenza urugero. Icyo cya mbere ni uguhagarika icyo kintu. Nimba ariko wafata iyo miti ikakugira ingaruka mbi mu masigo, iyo miti ni ukuyihagarika. Hanyuma rero rimwe na rimwe iyo iyo miti yasinzikaje umuntu cyane turashobora guca tumugirira dialyse gukuramo iyo miti mu maraso tukayungurura amaraso tugakuramo iyo miti. Yego. Ariko kenshi
tarabandanya gato muganga tarabandanya gato iyo umuntu kumbure bajya abantu baba banyoye inzoga nyinshi cyane bayari bafashe ibiyayurabwenge byinshi cyane nabo nyine birashoboka ko umuntu yoba yungurura amaraso kugira ngo igiti gucaba nicononeka.
Ku bintu by'inzoga, inzoga ntibikenewe ko umuntu ukwirwa yungurura kubera ibintu by'inzoga. Iyo umuntu anywa inzoga nyinshi zirenze igipimo naho umuntu aciye amushyira ahantu hantu inzoga birahera. Ubwo hariho umuntu ashobora kunywa nk'iyaruramutse cyitwa heroine. Nk'umuntu akoresha heroine iyo yagize overdose igipimo cyo hejuru cya yanyoye ibyo byayo umutwe birenze urugero, umuntu ashobora kumbwira dialyse akayikuramo heroine cyangwa kokayine iyo afite kwa muganga akareba ashobora kuyikuramo bakayungurura amaraso bakayikuramo. Ariko ku nzoga kenshi ntibikenerwa kubera inzoga umuntu iyo zimuvuyemo naho iba yatakaje ubwenge buragaruka, ubuzima bukagaruka. Ubundi uhagaritse n'imiti ni uko nyine icya mbere na mbere turahagarika imiti tuba yanyoye imiti nyinshi tuyihagarike. Hanyuma iyo ubonye ibimenyetso by'iyo miti hariho umuntu ashobora kunywa imiti myinshi agaca atakaza ubwenge nabwo bagiye muri koma kubera anyoye imiti myinshi irenze urugero turashobora guca tumubwira rero dialyse kugira ngo iyo miti tuyikuremo. Kenshi ntibikenerwa kuko kenshi umuntu ahagaritse umuti ukamuvamo mu maraso birahera. Ariko iyo ari umuti wateze gusohorwa n'amasigo nayo akaba yononekaye kenshi biterwa kumubwira dialyse kugira ngo uwo muti umugemo.
Murakoze cyane. Hariho kandi ikibazo cy'igipimo umuntu akoresha, tuvuge nk'umuntu kumbure nk'umwabivuze ko bifata umwanya muremure cyane kugira ngo umuntu arinde amenya yuko agwaye amafyigo. Hari igipimo none umuntu ashobora kuja kwa muganga ubunyine akavuga ati mumpime ni igipimo kimeze gute, ni scanere na maraso bafata bapima gute?
Egome ku masigo ibipimo birahari n'ukuri birahari umuntu wese birinda bahamagarira ko bokwegera abaganga bakabasaba ko bapimisa mu by'amasigo. Igipimo cya mbere n'igipimo cy'amaraso hari ibimenyetso maraso iyo biduze nibyo tubwira yuko amasigo yagwaye. Ibyo ni ibipimo by'amaraso. Hagaca haba n'igipimo cy'umwanda mutoni, umuntu atumye umwanda mutoni cyane cyane arondera amaproteyine ndabakarorero amasigo na kayungiro kayungurura amaraso. Niko kazi k'amasigo no kuyungurura amaraso. Niyumvire namwe nk'umuntu afashe n'akayungiro kayungurura ifu y'imyumbati na karorero, hanyuma nyakayungiro kayungurura ifu y'imyumbati umuntu agaca agashyiramo ubwishaza agaca yungurura ubwishaza mwumva namwe ko budashobora kurengana muri ako kayungiro iyo gakomeye.
iyo akayungiro kayunguru ise nyumbati kare tubishaza bukarengana ucugira uti akayungiro kanje ntacho kimaze akayungiro kateza gukora ku nyumbati kare ko kare kugishaza burengana mu masigo nuko nyene umuntu turamugira igipimo cy'umukoyo turiko turondera proteine ni nyabwa ndema mubiri proteine mu bisanzwe igishobora kurengana akayungiro k'isigo no zigereranya mu bunini n'ikigereranyo no zigereranya n'ubwishaza rero iyo proteine zirashize kurengana akayungiro k'isigo ukazisanga mu mukoyo habari ingorane ikomeye y'amasigo kakayungiro kaba kagutse nakakayungiro k'ifu y'imyumbati kaba kareka ubwishaza bukarengana rero mu bisanzwe turagira ibipimo by'amaraso ariko cyane cyane igipimo cy'umukoyo igipimo cy'umukoyo nicyo cyemeza yuko akayungiro gakomeye cyangwa kadakomeye ibyo nabyo ni ibipimo bisanzwe rwose kandi bishobora guhinduka hose mu gihugu cy'u Burundi kandi no mu Rwanda nyirazo ko ari uko nyine ni ibipimo byoroshye bikorwa no mu masantre de sante davi y'amavuriro mato mato yo mu madistrict hanyuma hari igihe biba ngombwa yuko umuntu agira igipimo cya ekografi nakujya iyo umupfasoni yibungenze agenda kwa muganga akabwira umuganga ati muganga ndibungenze none mbega mfise umwana w'umuhungu mfise umwana w'umukobwa mbega muri inda yanjye ko mbona nini harimo umwana umwe cyangwa harimo masa gutyo umuntu n'umuntu umuganga agaca amubwira ekografi agaca amubwira ngo ufise umwana w'umuhungu umutima wiwe raba akamwereka byose rero na twebwe ku mafigo umuntu arashobora kuza kwa muganga kugira ngo amubwire ekografi y'amafigo akakwereka amafigo yawe uko ameze cyane cyane nko ku bantu bafite ingorane y'utubuye amafigo ugahita ukamwereka uti amafigo yawe ameze neza afise iforoma nziza kandi nta mitubuye turimo cyangwa turimo naho umuntu akatubona rero icyo gipimo cya ekografi nicyo gipimo navuga cya nyuma kita cyerekana amafigo uko ameze ariko bwa mbere tubanza kubagira igipimo cy'amaraso n'igipimo cy'umukoyo tukemeza ko amafigo akomeye imbere y'uko tubanza kuyandika n'icyo cyuma cya ekografi
hama ku bijyanye n'ibiciro by'ibyo bipimo bigeze nko kurangahe ibyo muzi ngahe Bujumbura
reka ndabakarohero n'icyo gipimo cyo kuraba akayungiro k'isigo icyo gipimo cyo kuraba akayungiro k'isigo igipimo cy'umukoyo isanzwe naho je mperereye ku bitaro Prince Jean Charles icyo gipimo kirishwa ¥500,000 ¥500,000 n'amafaranga adashobora no kugura n'icupa ry'ikiyezi cya Amstel icupa rya Amstel rirarenze ayo mafaranga ni ukuvuga ni igipimo kizimbutse ¥500,000 ni idorari rimwe ntirishika nibyo mu gihugu cyacu hariyo abakene ariko ¥500,000 wafashe umugambi wo gupimisha igipimo cy'amasigo ayo mafaranga si menshi rwose igipimo kandi gisanzwe kandi gitanga amakuru akomeye rwose ku kuntu akayungiro k'isigo kameze hanyuma nk'ibipimo by'amaraso tugira byo gupima amaraso n'ibipimo bizimbutse bidashobora gusa ¥10,000 ¥10,000 ni nk'itike ya bise umuntu ava no mu Kayanza ajya Bujumbura no gusubira inyuma ¥10,000 ni ukuvuga si amahera ahanitse rwose yobuza umuntu kwivuza ni amahera make cyane ni amahera make nuvuga ugereranije n'agaciro k'ubuzima bw'umuntu
birahambaye cyane kandi urakoze cyane kuri ayo makuru kuko benshi batogeza ko baba ariko baribaza ati bigugwa ngahe byose bigaruka ku mafaranga noneho tubwira aho mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu gihugu ko ariho uri kurakorera ni hehe abantu boja kwivuriza amafyigo cyane cyane ahafise ibyo vyuma watubwiye bya dialyse mu gisagara no mu gihugu
mu Burundi ni ukuvuga ubunye ni ukuri nubwo turafise amahigwe kuko turafise ibyuma bya dialyse ubunye mu myaka iheze nashaka ndababwire yuko nk'umuntu arwaye nka malariya amafigo akononekara uwo muntu yaca ahwera ariko afise uburyo naho yaca agenda kwivuza muri Kenya cyane mu Rwanda abarundi benshi baragiye mu Rwanda bagiye muri Kenya bwa Uganda kugira ngo amasigo yarwaye kubera iyo dialyse ariko nabwo ndababwiye ko ubunye mu Burundi iyo dialyse ikorwa kandi ikorwa neza reka nababwire ibitaro bimwe ibyo jewe nzi ku bitaro nkorera ko hôpital Prince Jean Charles i Bujumbura mu Buyenzi hariyo dialyse kandi ikora neza turakira abarwayi bava Bujumbura bene abarwayi bamwe bamwe bava mu mihinga ya ruguru hariho ku bitaro bikuru byo mu Kamenge bimwe bazi bose izina rya hôpital Hohaled Hohaled nayo ni ibitaro bikuru bya kaminuza y'u Burundi naho hariho dialyse ibitaro by'abasirikare mu Kamenge, ibitaro by'abasirikare mu Kamenge bifite dialyse, ibitaro by'igipolisi n'ibindi bitaro byo hagati mu gihugu n'ibitaro by'Ikarusi.
Murakoze cyane gose. Uyo yari muganga Sylvain Pierre Nzeyimana kuri Prince Jean Charles, ibitaro ibujumbura mu Burundi, yadufasha gutegera ikibazo cy'amafyigo. Murakoze cyane gose muganga. Ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Ariane Tangishaka, ndabashimiye.
Turashimiye mugenzi wacu Ariane Tangishaka kama kiganiro muri sangaje ko dushikira.